Technologia Sound.
It's Black Africano once again. 80s of technology. In collabo, Dr. Jah Production. Negera. Ukazukambwira icyo ufise mu mutima icyo ufite ubwoba bwo kunyegera ariko namaze kubona ibyo wiyumvira hirya nino nguma numva inkuru zawe ko wamaze kumfira ariko iyo duhuye nawe dushaka no kundiba oh baby. What can I do for you, oh baby girl? Can you tell me? Oh my God, ikiri ku mutima wawe. Negera,
unyibwire.
Negera,
oya ntutinye.
Negera,
oh baby girl.
Ngiri kiri ku mutima wawe. Negera,
unyibwire.
Negera,
oya ntutinye.
Negera. Kandi udashaka kumbwira ikiri ku mutima wawe. Hoya, hoya, hoya. Uri kurica wenyine. Heka, heka, heka. Kwibabariza umutima kimbabaza no kuguma uvuga mu bantu ko wanze kubera cyewe. Nanje mu mutima ndababara kubona tacyo urambwira. Negera umbwire.
Negera
umbwire.
Negera
oya ntutinye.
Negera
oh baby girl. Ngiri kiri ku mutima wawe.
Negera umbwire.
Negera
oya ntutinye.
Negera
oh baby girl.
Ngiri kiri ku mutima wawe.
Love is love is love.
Ali Sheila.
Love is love is love.
And you told me.
From Guangzhou, Nijie Weisha.